iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi korona munsi wa gatatu. Tugiye kubaganiriza ku kiganiro cerekeye amagara y'abantu muri isanga kuri kinesi terapi no kuvuga umwuga wo kunonora imitsi no kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga bwari bwo bwose. Ni mukanya gato mu kiganiro muri isanga, aho tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga n'umuhinga yanonoseye ubwo bugwayi. Ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Jenny Mukankusi yadushikiriza inshamake y'amakuru avugwa mu Burundi. Jenny,
urakoze Oriane. Nshuti mwese muduteze amatwi, mbanje kubaramutsa. Ibiro by'uhagarariye ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu i Bujumbura mu Burundi byaraye bitewe n'abantu bitwaje intwaro. Uwo munyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eroge Birikaneza uri i Bujumbura arimo kudukurikiranira ayo makuru. Turi kumwe ariko ku murongo wa telefone. Eroge, icyo gitero cyabaye gihe ki? Gifashe gute? Hari abakomeretse?
Je ni nuko amakuru twakuye ko ibyo biro yatubwiye icyo gitero cyabaye n'igihe cy'ahandi cy'ijoro, ariko babateye ntabwo barashe, ariko batubwiye ko bateye ubwoba abari basanzwe bacungira umutekano w'abasivile babiri, hanyuma babona kwinjira indani ahasanzwe mu rupango.
Hanyuma se ibintu byifashe gute? Hari ikintu bibye? Bimeze gute?
Gushikubu ibibye kandi byamanikanye ntibyamenyekana, ariko nk'uko twabyibona Robert Kochani atanze icyegera cy'utwara urwego mu Burundi, amatohoza yatanguye kandi nawe yemeye ko igitero cyabaye, ariko avuze ko amatohoza yatanguye kandi adashobora kubivuga ko asunikije neza. Hanyuma uri kumenyesha amakuru ije neza nawe umupfasoni Elizabeth Hotel yabwiye Ijwi ry'Amerika yuko atamumenye neza ubwo avuga gushyira amatohoza aheza.
Aho ni ku ruhande rw'ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Noneho ku ruhande rwa Leta y'u Burundi, abashinzwe iperereza tuvuge mu gipolisi cy'u Burundi ntacyo barabivugaho?
Ndi ni navuga ni n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi cyengurikiye mu manawe n'ami cyane hamagarira Uganda n'izindi nama hamagaye, namubwiye ko gushika ubu igipolisi bitararo umuntu aza kucitura akibwira ko ibyo biro byateye. Yongeye ko ati mu gihe tubonye abantu bashinzwe kuvuga ibintu mu itangazamakuru kandi baticuye igipolisi basanzwe bazi uko dukora, ati twese tubifata nk'uko ari nk'intentano ariko ari igiriro.
Ubwo ukomeze udukurikirana ayo makuru hanyuma turaze kuyatugezaho ku buryo burambuye mu biganiro byacu bitaha. Ndagushimiye cyane Eroge.
Ndagushimiye nawe Jenny.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twari twabibabwiye, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatanu heze itariki 8 z'ukwezi kw'icyenda wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ukuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga. Uko kugorora ingingo rero z'umubiri rero ntibyijukiwe mu Burundi, haba mu bajejwe amagara y'abantu canke kuri aba banyene bo kugororwa, hamwe biva ku kutamenya kw'abanyagihugu hamwe n'izimba ry'ubwo buryo bwo kuvugwa n'ibindi turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Ariko mugume ku maradiyo yanyu, tubibutse nimero mushaka guhamagara ko kugira ngo mushikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iki kibazo ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
nkuko twabibabwiye rero mu kiganiro muri isanga cyo uyu munsi tugiye kuganira ku kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga ntivyijukiwe cyane mu gihugu cy'u Burundi nicyo tugiye kuganira ku munsi wa gatanu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe uwo mwuga iyo ndwara zo ndwara z'umubiri imbere yaho reka tutege amatwi inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Ndonse kuri iki kibazo mu gihugu cy'u Burundi imbere yuko tuja mu kiganiro nyirizira
abaganga banonosoye ibijanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga bavuga ko hari ingorane nyinshi zo mu mubiri hamwe n'ubumuga abantu bagendana kukutamenya ko bivugwa batanga karorero k'ubumuga butandukanye abana bashobora kuvukana hamwe n'ingwara zishobora kuba inkwezi z'ubumuga kenshi umugwayi adahuta amenya muganga Deonda Ishimiye yanonosoye ibijanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga akorana n'ibitaro bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura
turafasha abana bavukana ubumuga ubumuga bw'ibirenge ubumuga bwo mu mavi ubumuga bujanye n'ibikwirice kimwe cy'umubiri kiba kidakora canke abana bavuga ko bacumutse mu maboko igihe bariko baravuka bita mu Faransa paralysis plantaire n'abantu bagira izi ndwara zijanye n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ugasanga igice kimwe cy'umubiri ntigikora ikindi nacyo kirakora turafasha abo bose bafite ubwo bumuga bw'amaguru aba yamugaye atanga uvuzi rimwo cyangwa akadadarara tugafasha abafite indwara y'umugongo cyane ika n'ibindi bice nk'ibyuzungurirwa n'ibindi ivyo bita chine vestibulaire
abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye zo mu gihugu baragendana ubumuga bivuye ku mvo zitandukanye aha twovuga nk'ikena ry'abaganga babahinga mu kugorora ku bitaro byo mu ntara cyongeye n'uburyo bwo kwivuza abanyagihugu benshi bashoboye kuburonka ni mu gihe umuntu ashobora kuriha amafaranga arenga 50,000 ku ndwi kandi bigasaba ko amara mezi n'amezi atonda kwigoroza bikanashika ko baciriza hagati eka bishobora kuva no kuzindi mvo nkuko muganga Deo Ndayishimiye abandanya bitwiganira
nuko ico risata cyo kugorora kitari henshi naho kiri kenshi kirahamugisagara ko mu ntara zose z'igihugu si henshi ziri nta hatanu ziri mu gihugu cyose rero umuntu ugira ze kwivuza naho bisa amahera menshi kuko bagoye gutwara kumuzana Bujumbura kumugaburira n'ibindi biragora byaca bisaba ko umuntu ahitamo kumugumiza muhira imvo ya kabiri nuko bizimvye kandi atari umunsi umwe iyo utanguye ubira nk'inshuro 10 inshuro 20 cyangwa ukwezi kose cyangwa amezi uko bisaba yuko umuntu agukurikirana afise umwete mwinshi cyane hamwe ikindi ni ukutamenya aho uwo muntu byeyi yavyaye umwana akabona avukanye umuga acamuhebera muhira akavuga ati yavutse ari ikimuga nta kindi bukore
ariko kandi izi ngorane zo kwigoroza ku banyagihugu zirava ko igisata kijanye no kugorora kitashoboye kuronka ikibanza gikwiye mu buvuzi nk'ibindi bisata bivuna indwara zitandukanye kubwivyo muganga Deo Ndayishimiye avuga ko abanyagihugu bafise ico bahahombeye
uravye uko imyaka yagiye kurikirana igisata cyo kuvura muri ubu buryo bwo kugorora gitanguye vuba kumenyekana navuga nti ivyapfuye ni vyinshi umunyagihugu ntiyamenye by'ukuri ko ubumuga buvugwa ntiyamenye ko wavunitse amukuye ku isima ashobora kugororwa ntiyamenye ko ivyo birenge vy'umwana atambukana bifyase bimeze nk'ivy'imbata ziri kuri bishobora gufashwa muri kine kugira ngo bigororoke kuko navuga nti gushika nko mwaka wa 2014 cyari kizwi mu bushikiranganje bwo gushidikirana hama uno mwaka niho navuga nti igisata c'amagara y'abantu cabishi se mu ruhara kugira ngo duhagurukane nabandi kugira ngo tugire urunani mu kuvurira hamwe
aha umuntu ashobora kwibaza aho iki gisata cyo kugorora ingingo n'ubumuga bitaniye n'igisata cyari gisanzwe mu buvuzi bita chirurgie mu rurimi rw'igifaransa n'ubunyene muganga Deo Ndayishimiye aratanga umuco
umuganga ajejeje kubaga akazi kiwe arakurayo akameze nk'uruhara akabuza uwo muntu kugonda no kugororoka rero twico dukora tuza twongereza kugira ngo amagara y'abantu abimere neza gusumba kugira ngo umugwayi ico yarabuze akironke aha tarashobora kupfunya ingingo ashobora kuyipfunya aha tarashoboye kwikora ashobora kuyikora bisigura ko igisata cy'ubuvuzi mu kubaga natwebwe turakorana kandi turi ntasubirizwa ko turi mu bacinga ubumuga
uyu muganga abandanya asaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kw'ikibanza gikwiye igisata cyo kugorora kuruta uko biri muri kino gihe ahanini akanasaba ko leta yoshira ingufu mu kugwiza abaganga banonosoye ibyo kugorora
ico twosaba ubushikiranaje bwo magara y'abantu n'uko no mwaka twobusaba ko coba igisata hangiro ko coba nasubirizwa muri no mwaka kugira ngo bidishe umunyagihugu ko biri mu bivugwa kandi bishobora ku muntu yishwe kiri mu guno munsi ejo ashobora kuba akomeye agaterera mu iterambere ry'igihugu hama ikindi n'ukungira ngo mu minsi iza leta yoshira mu mutahe mu kwigisha benshi abakinezi terapete bakaboneka magara y'abantu nayo agatanga ku bitaro vya ruguru bikaronka umuganga naho yoba umwe ajeje kugorora indingo
twibutse ko kuri uyu wa gatanu windwi iheze itariki 8 z'uku kwezi ariho hayimbazwa ku isi yose umunsi wahariwe kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
rakoze cyane mugenzi wacu Diane Ndonse nkuko muvyumvise yaraganiriye ibitari bike na muganga Deo Ndayishimiye nawe dufise ku murongo n'umunsi nk'umutumire wacu twashimye rero kumutumira mu kiganiro muri isanga cyo uyu munsi kugira aganire n'abanywanyi biradijwe rya Amerika yongere aje mu idoniro rya bimwe mu byo mu bibazo baganiriye na mugenzi wacu Diane Ndonse abijemwo donido yongera tuganirize ku bundi buryo bwinshi bwo babuhari bwo kugorora ingingo z'umubiri muganga rero Deo Ndayishimiye yaranonosoye ibijanye no kugorora ingingo hamwe n'ubumuga akorana n'ibitaro bitandukanye mu Burundi cyane cyane mu gisagara cha Bujumbura akorera mu bitaro bitandukanye by'i Bujumbura nko kuri SMSK mu Kinindo Polyclinique de la Maison Médicale turi kumwe ku murongo tuje mu kiganiro muganga Ndayishimiye ndabashimiye ko namwafashe kano kanye ko kuganira natwe kaze mu kiganiro muri isanga
ego murakoze
nkuko mwavyumvise namwe mu nkuru twumvise mu kanya mwaganiriye na mugenzi wacu Diane Ndonse ariko twashimiye kongera kubatumira turabashimiye turifuza nka kimwe mu bibazo mwaganiriye twifuza ko muja mu idonido n'ubuhe bumuga bushobora kuvugwa n'ubwo buhinga kinesiterapi mu gifaransa
murakoze cyane ubumuga navuga nti ni bwinshi ariko icambere nuko hari ubumuga bujanye abantu bavukana igihe bakivuka hariho aba bafise ibirenge nkuko nari navuze ibirenge bishase bimeze nk'iby'imbata bishase hasi hariho ibirenge byikunja ibyo bita ubugaru hariho abafise amavi akoranako ibirenge bikamera nk'ibitandukana naho ibirenge bimwe ntibikoranako amavi agatandukana ibyo bita ubufaransa genou valgum na genou valum hariho ibijanye na n'igice cy'umubiri cy'umwana aho nyine bishika cyo tikaza gikora mu bwo kidakora neza nk'ukindi gice aho kuko kuguru usanga bitanyaruka rusumba ibindi ibyo bitaye mitraje de l'enfant n'ibyo nyine biri mu bikira cyane hama hakaho n'ibindi tubona kubana cyane za inzira zihemero ziziba tugafasha mu bwira ngo zizibuke nabyo nyine bimara umwanya muto cyane bigakira rero hakaho n'izindi ndwara z'abakuze zidufata umugongo aho umuntu usanga agendana umugongo bivanye n'akazi akora ka minsi yose intebe twicara ko mu biro usanga ari intebe zidahuye neza ninde n'umuntu akazi akora ugasanga yicara umwanya munini umugongo waje umugongo uri mu bivugwa bigakira indwara z'igikebu izindi ndwara nyinshi muri make muri kinesiterapi ko ni muri icyo gisata no gukinga ibyo bita obesite ibihududu ibiro birenga urugero kuko turafasha muri bya education physique kugira ngo umuntu ashobore kugabanura ibiro n'ibindi nk'ibyo ego
murakoze cyane rwose none nibi nkuko murasiguye byinshi cyane cyane nk'inzira zihemero benshi bashobora kuba batari bazi yuko muri kinesiterapi bishobora kuvugwa hari ibindi bihimba by'umubiri bita bidashobora kuvugwa na kinesiterapi tuvuge nka ndakeka nk'intoki nazo nyine ziravugwa ibihimba byose by'umubiri muri make birashobora kuvugwa
ego urakoze cyane ibihimba byose by'umubiri birashobora kuvugwa no muri kinesiterapi bivanye n'indwara umuntu arwaye kuko nkuko twabivuganye ko novuga nti indwara zo muri kine subwego rwigenda ruri ku ruhande ngaho n'ugwego gukorana n'ibindi nzego n'ibindi n'ibindi bisata byo kwa muganga bigakorana n'abandi baganga bandi bo kwa muganga bisigura ko ibisata byose byo kwa muganga turahana abarwayi bisigura ko nta gice na kimwe cy'umubiri kiriho kidavurirwa kidafashanya na twebwe muri kinesitafi turi kumwe n'abandi mu gukora ego
murakoze cyane rwose kino ni kiganiro nk'ijambo abanywanyi biradijwe ijya Amerika nabo kumbura basibazo byinshi cyane bo babaza bijanye n'uburyo bukoreshwa kugira ngo munonosore imitsi canke ikiringo bifata kugira ngo muvure ubugwayi runaka reka kumbure tuje ku murongo dutangure tubaha karyo bababaze ibibazo tuhere kuri Jean de Dieu turi kumwe
ego turi kumuri sana amwe
ni sana sana mahoro neza
ama nashaka kubaza uwo muganga muri entire sinzi ko yabuze uko bariho ari byo bishobora kuvura
subiramo ntitwumvise neza telefone ya igira icike
ego mbaje nti sinzi ko muri interiere hariya agati hazari cyaga cyangwa bariho ibitaro ashaka kubura yongwa kandi umbisaga cyangwa ashaka kumenya ibitaro naho nyene uko bingana cyane naho bereye ku buryo nze kubona benshi muri interiere bafite yongwa ariko usanga mbere banaze naho bashobora kwivuriza murakoze
murakoze cyane Jean de Dieu reka tuje ku murongo tubandane twakire Leo Cargo uratwumva
ndabumva cyane ku ijwi rya Amerika murambi nyumva namba
amahoro mahoro turakumva neza
ego murakoze nashaka ni se nk'uterera nongera shimira umuganga kwizo mpanura ariko aratanga ni kwivyo byerekeye kinesitherapi ukuntu bimeze ariko nashaka ndamubaze nk'ungaha mu Burundi aha yaraba uburyo ubwo buhinga buhaye bukoreshwamo urabona ko bushemeye byo tuma abanyagihugu bose cyangwa abafise izo ngorane yuko bose boshikirwa atangorane atankomanzi ari hamwe atankomanzi tugashima uko ari karabisigura ariko nimba hari inkomanzi yoterera ka leta yofasha iki kugira ngo izo ngorane zihere murakoze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane Leo Cargo reka tubandanye twakire abandi banywanyi Corneille Corneille murantunga Corneille
oui
mahoro neza
yambo neza murakomeye
yego turashima
okay magazo yere mukayogoro makamba Jewe ngomba se n'ushimira umuganga kuvya avuze ariko nashaka kumubaza utubazo tsana tubiri bega kumenga vuga nko kumenga numwe cyane avuga umenga niwe wenyene yoba sigaye mu gihugu nagomba kumubaza nimba hari abandi mu nyuma bo babariho cyane ariwe wenyene inyuma yiwe kuroshiko ni yaba atakiriho ni bandi bazosigara barabigira kora gira kabiri nagomba gusana n'umubaza iminsi adugira ko ruguru nimba ashora kuduga ku bitaro bimwe bimwe kugira vurizo ngwara cyane nimba agomba mu gisagara cya Bujumbura gusa hanyuma ikindi nacyo nagomba sana n'umusaba yoraba byukura kandikira inama ashinga amateka akayibwira ibyo bibazo ko biriho mu gihugu kugira ngo ihamagare umushikiranganji imubaze imusabe n'uburyo bwo kwishyira kugira ngo leta mu buryo bukoresha mu mwaka uza bijemwo kumva hari ingwara ikomeye cyane izotuma n'abantu bashobora kugira ingwara ingaruka mbi cyane nk'aba mu bizi
ngerageje gukosora gato Corneille ni ingwara ni nyinshi zitandukanye zishobora gutuma ubumuga bukenera kinesitherapi ariko turahaka ryo muganga akwishure ku bibazo byawe sibyo
ego murakoze
murakoze cyane ndagatwa karyo muganga ndayishimiye ijambo ni gwawe ibibazo bya Jean de Dieu yabajije kubijanye n'ibitaro mukoreramo bitaro bihari Leo Cargo nawe yabajije niba uburyo bwo kuvura abantu buhagije mu gihugu Corneille nawe nyine yasenuka n'ubaje ico kibazo kuco mwokora kugira ngo musabe leta inama nshinga amateka kugira ngo ishire mu buryo ukuvura abantu hamwe yabajije ntimba ari namwe mwenyine ariko sinzi ko yabyumvise ko muba ari mwenyine mpuvura muri umwuga ariko muramwishura namwe jambo ni gwawe
yego ngo murakoze cyane mpere ku kibazo cha Jean de Dieu no vuga nti mu bihugu hagati harasanzweho senare yari isanzwe izwi kuva kera cyane ni centre iriho imaze igihe yafashije cyane mu gihugu cy'u Burundi yafashije cyane mu kugorora ubugaru yafashije cyane mu kugorora abana bavukanye ubumuga yafashije cyane by'ukuri kugira ngo ikinge mugabo isangane inke ni gisata nka kimwe hama turacaku hariho da Saint Kizito ni centre zizwi kuva kera cyane hariho no ku bitaro by'Ingozi aho ico kigo kimaze kuboneka hariho ni Muyinga hariho rero nahi Bujumbura ni Muramvya bisigura ko naho twovuga tuti niho hoba hari izo centre nibutse ingoga hama aho Bujumbura naho bita ko kihari kuko hariho nkaho kuri CMSK hariho kuri Maison Medicale Polyclinique hama na kwa Khaled na Prince Region na Saint Kizito na handi twizere ko mu mwaka uza hazoba igikorwa gikomeye kugira ngo izo centre zigwire kugira ngo aho umuntu by'ukuri yifuje kwivuza ashobore kuronka aho yivuriza yego hama kuri Cargo aravuga ati ubwo buhinga bwose dukoresha bwaba bushimishije by'ukuri arabaje n'impanuro umuntu yotanga tuvuga tuti aho tugeze mu gisagara cya Bujumbura aho tugeze mu gihugu cy'u Burundi twibitiwe turakora ku buryo bushimishije aho tugeza mugabo murazi ku bikoresho byinshi biva mu mahanga ibikoresho byinshi birazinje cyane ariko turavye tugezanije uko imyaka iheze nuko uno munsi ibiri turabona ko hari intambwe ishimishije cyane kuko abaganga bacu neza itapete cyane ku manhu no kubaza cha Corneille barashobora gushika bari ku biti biri hagati ya 70 na 80 bakorera mu gihugu cy'u Burundi muguravye abarundi nabo uko bangana ni benshi cyane kandi indwara nazo ni nyinshi kuko ni mu bisata byose kwa muganga turakorana urabarwayi baza bavuye mu bisata cy'ivyariro urabarwayi baza bava mu bisata cy'abana muri pediatri abo turonka bavuye mu ibagiro urabo tusanga baza bavuye ku baganga b'umutima bajya bavuga ko bafite indwara z'imvubuka ry'umurindi w'amaraso ibyo bita hemiplegi umva dufise ama indwara nyinshi ziza zitugana natwe turi bacumva ko turi tudashashika n'ijana rimwe ku gihugu cy'u Burundi cyose uko kingana n'indwara zihari murumva ko tugifite igikorwa cyo gukora si ukuvura ni naka n'umwe rero nka Corneille numva ko namubwira nti ahubwo icyo yohaguruka akabivuga nawe ahageza kugira ngo dufashanye kugira ngo izo ndwara nimba ziriho mu Kayogoro nimba ziri ku muhanu n'uyu n'uyu akamubwira ati iyo ndwara ni umuntu w'umugunze muhira ahubwo mujyane kwa muganga kuko iyo ndwara yavugwa naho twaba turi bake abagore dushobora kubakira kandi bizogenda neza
yabajije niba kumbure yumvise mufise experience ubuhinga muri uwo mwuga muraduga ruguru kuja gufasha abanyagihugu cyane cyane mu ntara ayo masantre dariho nk'imuramvya ni Muyinga nk'uko mwabivuze mwa muduga mukaja kubona n'abanyagihugu mu mavuriro mato kumbure
twicu dukora ahubwo turafashanya mu gutanga ibiganiro hama ruguru hariho abaganga basanzwe bariyo turi kumwe muri association y'abakinnyi b'iterapeuti bari mu Burundi hama tuciye duga ari ukwigisha mugabo kugira ngo umunyagihugu amenye iyo ntuzenya iyo ndwara ayimenya ryari mugabo naho nyine turacafatirwa ntiturakwira nk'uko bikenewe kuko usanga abatonze imbere yaho tuvurira ari benshi ugasanga umunsi wo kuduga naho nyine abo bose baba wahasize ni ukwidoga rero nicyo bituma numva ko turacari n'ibikorwa cyane kugira ngo dushobore kuhashika ubwo namwe bw'amaradiyo n'uwo wese ari umuntu amenya ko iyo ndwara ishobora kuboneka no gufashanya kugira ngo dushobore kumenyekanisha icyo gisata hama umurwayi ntagume muhira ngo bamwite ikimuga kandi yarashoboye gukora guteza imbere igihugu nk'abandi
murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi biradijwe rya Amerika tubibutse ko turiko turavuga ku ndwara zikenera kinesitherapi no kuvuga kugororwa ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga butandukanye kugorora ingingo z'umubiri cyane cyane turi kumwe na muganga Deo Ndayishimiye havurira ku bitaro bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura n'ahandi mu ntara Tubandanye ku murongo twakira abanywanyi bijwi rya Amerika, tubandanyirize kuri Emmanuel. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uduhamagaye uri he Emmanuel?
Mukanyosha.
Bujumbura. Duga ku ijambo.
Yego. Yewe ico naje nagomba kuvuga. Nuko na nyene boraba nyene kugira iyo ngwara ahubwo umuntu kugira bishoboke umuntu ayirandurane n'imizi. Namba hari hinchanzo nka kujya kwizindi zagasama nibiki.
Ariko ni ingwara zijanye no kugorora imitsi n'ingingo z'umubiri si nk'ingwara ikenere rucanco nkuko umuntu yavyumva. Kumbure doktora ashaka kugira icyo yongeye ko.
Ntacu bumva mugabo ico nkubu uye na mwabo jya wumva avuga ati nabo nyene abakozi si benshi. Bogerageza bakaraba ukuntu bigisha abantu nyene nk'ubu nk'amashuri ubona hariho abantu usanga bariko barigira nyene iby'ubuganga bakaza barayigisha kugira iyo ngwara ibonetse umuntu acanyaruka gukira atarasinzikara kubera ubukene bw'abaganga.
Urakoze cyane rwose Emmanuel. Katubandanye twakire Jean Baptiste. Allo Jean-Baptiste, turi kumwe?
Na mahoro ku kigo America.
Na mahoro na mahoro.
Bora nge nabamba iburinga muri komine yanga mu ntara ya Bubanza. Yo nashimye ku bw'icyo biganiro mwakije ku kigo cya America.
Murakoze cyane gushima.
Yego, kuko iyo ni indwara kweri abantu benshi bakatabura ko ari indwara. Yesi ayifata ko mena ni bumugu umuntu aba yavukanye mugabo aba ari ngo aba yavukanye ngo mani bari tumutumire uko yo simbozo ako agwa nka karere mu maguru yose ari mu ntara y'igihugu kuko yesi abaganga benshi aya abaganga ngo atamenyera ibyo ngo zifata mena uko wazifata ko mena no bumuga yavukanye bitohera ku madisante y'amwamwe no tsaba ko kuyabona abantu z'igihugu kugira ngo iyo ndwara twaze yoranduranwa n'imiziko by'ukuri twabone ko isinzikaza abantu kandi ari indwara ivugwa abatsinda byo ndabise umugenzi nahanuye yatwaye umwana we ahantu bita Vise Kizito akoresha ni umwana we yari yavutse atewe ahaba inyuma aguma ahaba imbere mugabo by'ukuri baramuvuye arakira rero gusa abo baganga bavura muri izo ndwara ntibakwiye hose ino mu ntara y'Ububanza adahamwe tujya tubabona basaba ko iyo mutumire rero ngo kwagura akarere mu madisitansi ya hose agatuma haboneka n'umuntu n'umwe azi iby'iyo ndwara agatuma aza abishyura ubufasha abanyagihugu abadabashimiye.
Murakoze cyane rwose Jean Bosco ku ntererano yawe n'ikibazo. Tubandanye ku murongo twakire na Alice. Alice mwiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Mahoro.
Ego ndashima. Ego kewe mpagaze mu ntara ya Mwaro. Nashaka kubaza uwo mutumire ubwa mbere na mbere ndamushimiye ku kiganiro yaduteguye. Ni kiganiro c'inkoramutima kuko turabona abantu benshi bagendana ubumuga umuntu atarazi icyo bivako. Kumbure umuntu ntiyibaze ko ari indwara ariko turatabe gose ko ari indwara. Nagomba kubataje ndamaze kubona nk'abana bavuka ntibahagarare cyangwa ntibavuye akaguma aricaye. Mbega abo bana boshobora kujyanwa muri ibyo bigo yatudondaguriye hama bakagororwa ndagukunda bakamera kandi cyane hariho n'abandi maze kubona aho guhagarara bakagenda baravura bobo uwo bajyana boshobora kugororwa hama bagahaguruka bagatambuka. Mbega bisaba ikiringo kingana gute kugira ngo umuntu ajyane uwo mwana muri ibyo bigo by'igororero yatubwiye? Hama nashaka kumubaza ikindi kibazo. N'umuganga adasanzwe yoba ariko arakorana gute n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hamwe na leta kugira ngo yagure noneho hagugwe ibyo bigo kandi hongere habeho n'inyigisho zidasanzwe ku baganga benshi biga za sezefirimiye za saje fame n'ibindi abaganga baragwiriye turabafite ariko mugabo avura iyo ngwara numvise ari bake cyane ngo ni 70 gusa mu gihugu cyose namusaba yuko nawe yogira ico terereye kugira ngo kugurugwe ico gisata cyigisha abaganga bo kuvura izo ngwara kugira ngo amagara y'abantu atere aja imbere twarutwo tubazo twanje
urakoze cyane gose Alice mutumire wacu Dr. Ndayishimiye abanywanyi batatu basa n'ababajije ikibazo kimwe kandi baragushimiye cyane kuko nkuko babyivugiye ni gisata kitazwi cyane kitavugwa ko cyane ni nayo mpamvu twashimye kukiganira kuno munsi nkuko mu minsi yahera ryari hijya ejo ku munsi wa gatanu niho isi yose yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iki gisata rero kibijanye n'ico muwa muri kumurakora kugira ngo igisata caguke kimenyekane nkuko Emmanuel yabivuze kwigisha abandi banyeshure mu gisata camagara y'abantu kugira ngo baje muri uyu mwuga bigeze he leta mukorana gute kubijanye no kwagura uyu mwuga
murakoze ibyo ibazo zose bimeze nk'ibisha kandi abashimiye nabo nyine kugushima wavuze muri make ku kibazo nashaguhera kuri Alice cyane aravuga ati abana bagendana ngo ibyo byanse ko bahagarara byanse ko bagira nte izo ni ibibazo turonka kenshi kuko hariho abazo bafise imitsi banyugumba umuvango wameze nk'abagenda nk'inzoka mu kwinyuganza atatugubuna mbo bafise mu ngingo by'ukuri iyo ni indwara imwe turonka y'abana bateba kwicara bateba guhagarara bashaka kugira imyaka itanu itarakunda bashobora guhagarara cyangwa ngo yicare cyangwa atambuke muri ibyo oye ni ikintu muri kine iwacu dukora kandi by'ukuri tukaronkera ico no kwitaheza ibitanu nziza aho umwana ashobora guhagarara agatambuka akamera neza tubuje ubwo buhinga bw'ukugorora dukoresheje ama exercice n'ubundi buhinga hariho n'aba bafise badadarara bataba bameze nk'uko kukoroha cyane kuko bakadadarara badadarara naho nyine turafasha mu kugira ngo iyo mitsi yadadaraye ishobore kuyikwega ishobore kureka kwitunatuna hama ngo adadarare n'ibindi bitandukanye nizo n'indwara imigine turonka dukoraho bazibona aba bantu bo barumbika mu masantre atandukanye yino mu gisagara cya Bujumbura na ruguru muri Sena n'ahandi masantre amwe amwe atangiye kuboneka ruguru hama yabajije ati bifite umwanya ungana gute kugira ngo umuntu akire no mu ishura gato nta murwayi asa n'uwundi nta n'indwara isa n'iyindi mugabo muri kine cyose bisaba kwihangana bigasaba n'akanya havuyemo igisata cyo kuzibura inzira z'ihemero ku bana n'abatama usanga baba bafite ibikorwa bikana ko bashobora kubisohora ngo babicire abandi nibyo bimara umwanya muto usanga ari inshuro zitatu inshuro zitanu kenshi basanga kiringo kinini bishobora kuba nk'inshuro cumi ahandi aho biba byabisa n'ibyatevye mbwa ahandi biri mu bintu bya mbere binyaruka gukira n'ibyo byo gushobora gukoramo ibikorwa n'ibindi bishobora kugiza kubuza ihemero ry'abana ko rimera neza cyane n'ibyo by'abatama kugira ngo umutama akorora acire hari igihe naho nyine bigorana muri ibyo muri kine ibyo dukora kandi biragira icyo bifasha umurwayi agakira n'ingoga ariko izindi ndwara nk'izizijana n'udutsi nkabura bwonko ibyo ku baganga bandi ba neurologue bakoresha usanga umuntu yagize paralize y'igice kimwe cyangwa ugasanga igice cy'epfo kigira ingufu cya ruguru kigira ingufu ibyo biramara umwanya hagati y'iminsi icumi n'ukwezi n'amezi abiri n'amezi atatu kenshi kurenza amezi atandatu ariko umuntu akuze byashikiye hama kumati amagara y'abantu na leta twoba turi dukorana gute amagara y'abantu yaratwemereye kuva inyuma mu mwaka wa 2014 ko twokorana kuko hari amagara twahora turi mu gisata cyo gushigikirana byita Ministere ya Solidarite mugubu uye twemerewe kwinjira mu gisata cy'amagara y'abantu kugira ngo amagara y'abantu ahagurukane natwe kugira ngo turwanirize hamwe izo ngwara z'ibyadugu zihari kandi zibangamira abanyagihugu benshi rero novuga nti igicicati dadihura n'ibya Jean Baptiste ari abajeje ukwicho twokora mu kuvuriza ngo nije twitwuvwa turahagurutse turi cyo turafashanya igisata cy'amagara y'abantu twara gisabye ko ibitaro byose bita ibitaro do district coba gifise n'imiburi buri umukene therapeut umwe nabyo mu Burundi biri hakwa gushika ku 50 n'imiburi buri kuri district to harose umuganga umwe wo mukene therapeut arashobora kubona ibibazo bihari akabona umurwayi aje kuba afite icyo kibazo hama akavura ibimunaniye agashobora kurumikira uwundi akamufasha ngo tugafashanya kugira ngo aho hose ku bitaro bihari ruguru hose mu mwaka mu myaka 2 cyangwa 3 hazobe hari umuganda wa mukinezi therapeut nibajya ko amagara y'abantu nayo nyine iyo babishyize mu ntoki kugira ngo dushobore gukorana dushyire kure murakoze
nk'icyo kibazo cyane se yaravuze cerekeye sinzi ko sinibuka neza ko ari yarise cyangwa Jean Baptiste icyo kibazo cerekeye umwana yari yavutse adashobora guhindukira ni ikibazo gihambaye cyane kandi kumbure ababyeyi bamwe bamwe bashobora kwibaza ko ari uko azokwama mu buzima bwe bwose niba uhe bundi bumuga bumeze nk'ubwo aho umuntu abona ati ibi inyi ntako bizohinduka niko azokwama umuntu ashobora kugira mu icizera ati birashobora guhinduka nk'uko kuno umwana yavuze adahindukira inyuma
urakoze ni Jean Baptiste yakivuze kushinga impahe ibyo yiboneye ndi n'umuntu yavutse iki kibazo cya Jean Baptiste gishusha n'icyari si mu buryo bubiri Alice yavuze utagira inguvu mu mitsi hama Jean Baptiste nawe yavuze ubudadarara aho imitsi idadarara ibyotsi bigahindukira bikantu ko ashobora by'ukuri guhindukira no kugororoka rero muri ibyo turabibona cyane ni mu Gifaransa bita spastique aho imitsi yitunatuna ikadadarara hama biba bikeneye ko umuntu iyo mitsi ayikwega buhoro buhoro hamigasubira kugira bwa buzima bushasha aho umutsi ashobora guhindukira agashobora kuraba aho yawo uko umuntu wese ashobora kuraba akomeye rero ibyo biraba ku bana bakivuka ku bantu bagize ya ndwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso mu bice bigira kabiri aratangura mu ntango iyo ndwara yamufashe inguvu zose zigahera mu kuboko cyangwa mu kuguru cyangwa mu gice kimwe cy'umubiri hama uko imitsi itera iza niko atera dadarara ugasanga ukuboko kurituna intoki zikituna hose hakitunatuna iyo muri icyo gihe twice dukora twamuhindurira ibyo turi ko turakora iyo ari umuntu afise ubwo bumuga butagira inguvu ku imitsi tukumukorera ama exercice atandukanye ajyanye n'indwara afise mu bwo twihuta mu gukora hama uyu nawe wa kabiri abadadaraye dukora buke amayisi twateguye ajyanye n'iyo ndwara afite ukugira ngo imitsi ihezikwe irehe kuguma yitumye igororoke hama ashobore kugira mitende bisaba ko ni indwara zimwe duhura hariho n'iz'umugongo zishika zishusha n'izo kubera ukwicara kw'imitsi tukama twicaye mu pozisiyo imwe ugasanga nko mu biro ugasanga ni hahandi wicaye uko uvuye mu biro ugaca wicara mu modoka uvuye mu modoka ugaca wicara muri salo muhira ufata agafanta ku mugoroba utashe waheza ugasubira ugashika umva tukamuye bwa buzima bwo kwicara ugasanga umutsi umwe rero ugasanga witumye kubera uri muri pozisiyo imwe ntiwarose umwanya wo kuronka akanya ko kujya gukora imyimenyerezo ngororamubiri rero hariho abandi abo usanga rero baza kwivuza bavuga ngo bafise umugongo w'igaruka garuka bafise ibyo bita nervi ya tice igaruka garuka ku uhereye ku gisusu umanuka kubera umutsi wo nyine uba ari umutsi witumye cyane hama ugaca ufyonda iyo nere ihava isohoka ku ruti rw'umugongo aho usanga uwo muntu rero afise umugongo ababara cyane atihindukiza atikoma urumva ko ni indwara navuga nti zose ziza zihurira ku mutsi wituna ahandi naho akaba ari umutsi wakweguse cyo ugasanga ni kena ry'impwe ya oxygen mu bwonko nko kuri aba bana batonya bataronse impemu zikwiye oxygene zikwiye ubwonko igihe baba kikora vuba akaba ariho baca bateba kwicara mu jambo make nk'iryo.
Ndakeka ko abariko baratwumviriza cyane cyane abari mu bisagara nk'abantu dukora mu biro ni twebwe usanga tugogwa cyane n'izi ngorane niko bimeze ni Bujumbura n'abantu hanini mufise aba barondera bari mu gisagara kuko aribo bicara mu muduga mu biro bagasanga bagiye kuryama abari ruguru mu mitumba bobo usanga baguma bakora utuntu baguma bari ku maguru bagenda ni ikibazo cyo mu gisagara kujanye n'imitsi.
Yego urakoze no kuri ibyo uravye ku rugero urabona ko ari Bujumbura baratwitura cyane bivanye n'ubuzima basanzwemo n'ibyo twita gutera imbere. Gutera imbere hariho uvuga ati si umukozi akubura si umukozi ugura portaye si umuntu byose biri gutyo hariho umuntu abigeje bavusanga twibagiye twadukorwa duto duto two muhira twebwe nyine dushobora kwikorera mugabo natwe nyine turi mu bifasha kugira ngo umuntu ku munsi ashobore gukora ico bita muri OMS sigura hariho exercice ico twokwita exercice ico bita sport ni n'utwo bita activité physique. Yo muri utu tuntu dutatu iyo umuntu ashobora gukora akaga siporo afite undi muntu agaca koga akagira amayidesisi mu mazi agashobora gutambuka ku mugoroba akagira iki bisigura ko abarimu bariko barafasha kugira ngo bashobore gukinga utwo turwara tumwe tujanye n'iz'imiti z'amanera y'umugongo n'ibindi bitandukanye. Mugabo turabona abamama bacu ruguru kwizo ngwara zimwe zimwe hari izo barengera kuko baba bari mu kurima baba bari kuvoma bari muri mutukogwa dutandukanye mugo nabo ikibazo gica kibatera kenshi ni kubera n'igihe yumvise uwo mugongo yumvise uko kuguru abandanya arindira ngo hari igihe akarinda rero agera gushika kwa muganga nawe yamaze kurenza. Umva rero ko ico notanga ko impanuro nuko igihe cyose umuntu uko ari kose ku myaka yiwe n'uko angana yotegura akanya n'aka iminota 30 inshuro gatatu mu ndwi akaja kugira imyimenyerezo ngororamubiri kuko irafasha kandi niyo muti wa mbere uhari novuga nti ntasubirizwa kugira ngo umuntu ashobore gupinga umugabo umwe bumwe ujyanye no kwicara.
Murakoze cyane rwose tubandanye ku murongo hari abandi banywanyi benshi bafite ibibazo n'ivyumviro tubandanyiriza kuri Reverien wiriwe neza malo Reverien turi kumwe ke ka telefone mugoye turashaka kubandanya kuri Cedric uri weneza ni Cedric hatungimana turi kumwe canke ko ndabwiye ko dufite ba Cedric babiri. Cedric
allo
oui Cedric akazina kawe
oui
dufite ba Cedric babiri
ni Cedric irakoze
duga ku ijambo Cedric.
Nimanje kubaramutsa kama si narikonda genda sinabakurikiranye kuva mu ntango kubera uburyo bwo gutuma tumara ko bwarangoye gato sinashoboye gutahura neza ikiyago mwari muri ko kubera uburyo bwa ingororokazi
ufite tuko turaganira ku bijanye no kuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga kinesitherapi nibyo tuko turaganira uno munsi.
Ego ni wazako ingira jide kubo kukubili chambu zeko na nalifatie ni wazako namba kuhila liza uyo mutumire none mkubura ba batanga imiti meze kuse chaye wawigisha abantu ute lugira yiri mzongo ala chaye umuni ya maze kufatwa mzongo ala o wawa mufasha iti umuntu abakeneye yobasanga nka he kuko nawe nari i Bujumbura muri aka kanya ariko ndakunda kujyayo nshyitseyo nkumva nafite ikibazo.
Uri hehe ga Cedric?
Menya hantu
uherereye he?
Ubu ndi muri Sudani i Sudani Sud Sudan ariko narekonda ko nubuga ndi kuri nyege za ino muri Sudani.
Urakoze cyane. None mu Burundi zosubirayo vuba kuko twari ko turaganira kuri iki kibazo cyane cyane ku bantu bari mu Burundi n'ingene bofashishwa n'ubu buhinga bwa kinesiterapi.
Yego cyane, mu Burundi ndahenye, ndakunda kuko ndo nta n'indi yari nashyize kuyeyo. Ni ukuvuga ngo bituma nenda mu bagiye kugira ngo ngarutse, bityo bose muze kumumpera ikintu twanjye ashobora kumpa n'akanimero kiyo kugira ngo nshyize mu Burundi kuko amenye afite adresa.
Sawa sawa, urakoze cyane Cedric. Tubandanye twakire na Cedric Hatungimana. Cedric Hatungimana, uratwumva?
Nalinda cyane. Yanjye kubijya Amerika.
Duzijwi gato, telefone yawe numva uri kure gato.
Ndabumva cyane, niko ndabumva.
Duga ku ijambo. Uri muri Congo? Kumva neza kuko telefone yawe ntiri kurumvikana neza. Ubajije ati niba abatwara imiduga cyangwa abatayitwara ubusinzikazwa kurusha uwundi, ubusinzikara kurusha uwundi? Urakoze cyane Cedric, nubwo telefone yawe igoranye gato ariko nibaza ko muganga aza kugerageza kukwishyura ku bijyanye n'uwo indwara isinzikaza kurusha uwundi. Radio Ijwi ry'Amerika isamire ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turiko turaganira ku bijyanye na kinesiterapi, ukuvura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga. Aho ku munsi wa gatanu heze wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ukuvura muri ubwo buryo, turi kumwe na muganga Deo Ndayishimiye avura mu bitaro bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura cyane cyane. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi ry'Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muganga Deo Ndayishimiye, tubaka ryo mushikirize ivyiyumviro canke inyishu kuri bimwe mu vyo Cedric bya ba Cedric babiri bashikirije na Rivere. Duga ku ijambo.
Ego murakoze. Kuri Cedric yakoze yavuze atagifatiye hagati y'iganiro atarakeneye kumenya imiti imeze gute twaba dukoresha, twabahanura iki ku byerekeye gukinga izo ndwara zijyanye na kinesiterapi. Mu majambo make navuga nti kine ni nta mwana, nta ukuze, nta musaza, bose iyo ndwara irashobora kubafata. Ku byerekeye imiti rirangwa birashobora kuvana n'icyo umuntu ariko aravura. Ubu kenshi turakoresha imiti y'ama anti-inflammatoire, nuvuga nti y'ama creme, y'amavuta yo gusiga mu rukingo rw'ubabare. Dushobora gukoresha nko mu kugira ngo imitsi yitunatumye imwe imwe, dushobore kugira massage tufashe inzira ingene amaraso atembera mu gushobora kukorosha umutsi kugira ngo amaraso atembere neza, kugira ngo tugabanye ububabare bw'umutsi, kugira ngo dufashe iyo ngingo dushobore kuyigira, kuyigonda no kuyigorora, dufashe muri ibyo bitandukanye. hama ikiri kimpanuro navuga nti ico twomuhanura ku myaka geze ko cyambere nuko yokora nimenyerezo ngorora mu bibi ica kabiri nuko yokwisuzumisha ku mwaka cye mu myaka ibiri akadarasuzuma magara yiwe kuko dusanga tuguma twumva ngo turacakomeye turacane ngugu turacara kunuku ugasanga tugeze kwisuzumisha n'akagwara gatonya karatwije kure tukaremba mugubu yosuzumisha karaba nka indwara y'igisukari karaba indwara y'umutima abaganga bakamuyoroga bakamurabira ko atavumbuka ry'umurindi w'amaraso ryatanguye kuko no kuva mu myaka 35 kuduga yabikuye ku muntu yisuzumisha kugira ngo aje araraba niki yogabanya n'indya yojya zobizihe n'ingene yoshobora kwitwara hama akamenyereza imyigasi agasiporo omu 13 kone nabivuze kugira ngo n'imiburi iburi agire iminota 150 mu ndwi yuko imenyereza gukora egesi hama agategura umwanya wo kuruhuka nawe nyine ntasubirizwa hama kuri Cedric yatunga Imana nawe arabaza ati mbega iyo ngwara isizikaza bagenda nk'imodoka cyangwa bagenda n'amaguru mugabo nashaka kumwishura ndamubwira nti nta nishuye imbere yaho nta mugwayi asa n'uwundi nta ngwara isa n'iyindi mugabo n'ugenda n'imodoka cyangwa utagenda n'imodoka mugabo ahubwo icyo namubwira ni uko wenyine nimba agenda n'imodoka nimba agenda n'amaguru icya mbere yo kuvuga impanuro aragira ibyo mwimenyerezo akisuzumisha kwa muganga yumvise agwaye akaja ku muganga w'inuri kuko baganga bobo barazi uruhara rwa kime baraheza bakabaturumbikira abagwayi igihe bibonaga abona bikenewe hama kugenda n'imodoka si bibi kugenda n'amaguru si bibi ngo byiza uwo bihindagura byose ukaronka umwanya wa siporo kugira ngo ushobore kuba amuvuma kuri ibyo kuko nkuko nabivuze twe turakorana n'ibisata byose byo kwa muganga nta muganga n'umwe adashaka kumushyira umurwayi bivanye n'icyo abonye ko bikeneye ko bamutumishyira muri kimwe gitihabo
murakoze reka tubandanye twakire Albert mwiriwe neza alo Albert uratwumva Albert arabuze reka tubandanye twakire Désiré wiriwe
Alo mwiriwe
amahoro uduhamagaye uri hedeza
mugatumba mu Burundi
duga ku ijambo
nagomba kumubaza muganga alo
yarakumva
nagomba kumubaza uwo muntu yagwaye kugira ikibazo yoseje igihe kirekire bidakunda ko atambuka bidakunda ko atambuka iyo mufashije
umuntu akuze
yego
angana gute
njyewe nyine
ego reka tumubaze mukanya reka tubanze
naho ni umusanga n'ingene ni umubona ko umusanga
uguma ku murongo gato ga Désiré kugira niba hari ikindi kibazo muganga yoba afise akakubaza ko wewe usanzwe wewe ukenera uko kuvugwa reka kumbure dubandere yuko tuja kuri Elia tubaze muganga ikibazo cha Désiré cerekeye uko ukeneye kukufasha
murakoze Désiré ku uyimaranye iminsi ingana gute ga Désiré nashaka kumubaza iminsi wayimaranye
Désiré uramwumva muganga Désiré yavuye ku murongo muradutunga muganga ariko yavuze ko akuze ko adatambuka
ntacu icya mbere kuri ikibiciro cyo mu magufa ni imwe mu bishika amagufa ugasanga aravunika n'ingoga canke ntagire ubukomezi bwihuta mugabo icyo umuntu amufasha aramufasha mu gukinga mu gukora ama exercice kugoro yo gufasha gukomeza imitsi igize icyo gice mugabo icyo baciza yoda kwa muganga kugira ngo tumurabe uko ameze turabe igituma adashobora gutambuka kuko n'ubwo bihari birashobora gutuma umubiri wonyine ubafe utakaza ingugu kubera ubuzima arimwo mugabo arashobora kuza bikenewe tugakorana n'abandi baganga kugira ngo turabe icyo dushobora gushika ko mu majambo maka
muganga kuri cyo nyine woduha nimero canke ahantu bo basanga ko benshi bigeze kubibazaho muba mukorera ko tubafite bashobora kubaronka
urakoze urera muri Saint-Sécat naho kuri Maison Medicale inimero zanje ni indwi icenda gatatu gatatu rimwe kabiri kabiri icenda indwi indwi icenda gatatu gatatu rimwe kabiri kabiri icenda
murakoze cyane muganga tubandanye twakire Elia turi kumwe
ekome turi kumwe ndabahaye mwiriwe
neza
mahoro neza ama najewe nari nakumye impande ya karadiyo numviriza nkaba ndanashimiye n'uwa muganga nongera ndamubaza naka kabatso kagira gati mbega bo bari bo bahora bafasha bacya abantu ushobora gusanga dafise ukuguru nko kuva mu itako atakuguru kurimwo hama ugasanga baramugiriye ikindi kintu biba ukuguru ugasanga arashobora kugenda atabyatuma bafata mu maboko bita amabeki hama akandi kagira kabiri mbega umuntu arashobora kupfukana iyo ndwara hama ndangitse nshimira iradiyo muri rusange nongera nshimira bariya bari mu buhinga bw'ibyuma ko batagize guhoza telefone kari kagerageje kungora murakoze
guma ku murongo Elia urakoze cyane gushima guma ku murongo kumbe kumure muganga ashobora kuba afite ikindi kibazo yo kubaza twibutsa ko turaje ku musozo w'ikiganiro ariko muganga abanze baganira na Elia gato duga ku ijambo muganga
Elia nubaza ko icyo ikibazo nagitahuye cyane arabaje ati ndega ni twebwe turi muri babandi bakora amaguru mpimburangingo cyangwa adagufasha mugabo na shandambwe ko bajya bitwa aba orthopediste turakorana cyane cyane rwose mu gisata kugira ngo dushobore gushika ku byo dushaka hari haba bafise amaguru asumbana kumugasanga ni kugufu kundi ni kurekure ibyo turabibona mu bisatu ugasanga umuntu uri kumwigisha gutambuka neza kugira ukinge indwara z'umugongo bita scoliose aho umuntu ahengamira ku ruhande rumwe ibyo turabibona cyane nko kuri aba bantu usanga batwara isakoshi ku rutugu rumwe ugasanga igitugu kimwe cyahengamye ibyo tuba cyari kuri bajya abantu usanga ukuguru bararashwe ugasanga ukuguru kumwe kwaciye kumera nko kuba kugufi gusumba ukundi cyari kubera amaksida atandukanye ugasanga igice kimwe cy'umubiri cya ntikingana n'ikindi rero make hari aho bamuca ukuguru kubera iz'amadiyabete ibi n'ibindi bitandukanye mugabo twebwe muri kimwe ugaca usanga uri kuramuvura hama akagera ahantu ubona ko wari ukeneye ko hariho ako gace katangana n'akandi kokogwa tukaronka icyo gice kugira ngo ashobore guhagarara neza icyo gihe turakorana cyane n'icyo gisata cya orthopedi cyane kwiki hose aho turi tuba turi tuba dufite aba orthopediste turi kumwe kugira ngo icyo ki aho tubonye ko bikenewe ko akorerwa ukuguru akorerwa ikirato akorerwa iki tuba turi kumwe amatuka ba transfera tugahana nabo nyine babonye ubwiyeyo hariho ugenda mubwo yari akeneye kinezi terapi ubwo nyine aracamurumba ikiyo turi bisaba ko turakorana ego
murakoze cyane gose muganga Deo ndayishimiye ibujumbura mu Burundi mwatanze impanuro zitandukanye muri shura ibibazo bitari bike ariko iminota ibiri dusigaranye akajambo ka nyuma impanuro cyane cyane woha abatwumva kuri uno munsi n'izihe ijambo ni rwawe
murakoze cyane impanuro ya mbere notanga nuko umuntu wese abonye umwana muri aho tuba aho tugendera aho tugirante umwana w'imyaka ibiri umubyeyi yabyaye umubyeyi agize akabona ukuboko kumwe k'umwana kigukora neza nk'ukundi aramubwiye ati simba ni umwana kwa muganga hakiri kare uzobona umuntu afite ikirenge cyikunje amunumve kwa muganga muri kine biravugwa umuntu afite umugongo wigarukagaruka naze kwa muganga muri kine viterapi ibi by'urukebu ibi by'indwara zitera bivanye ku ivumbuka ry'imirindi y'amaraso n'ahandi bahaguruke duhagurukane n'abanye twese kugira ngo dushobore kubwira abantu kuyongwara izivugwa kandi umuntu agakira agakira neza hama atabataragwara nabo bokora iki nuko mu gufungura urazi bafungura bakarya indya zitarimo amavuta menshi cyane n'ibindi bitandukanye bakagwiza imboga bahagwiza sport n'andi ma exercice atandukanye kugira ngo dushobore guhagurukira hamwe kugira ngo tugabanye izo ndwara ziza zitera bivanye no ku bintu umuntu wese tugeze ko ku myaka itandukanye hama n'amagara y'abantu dufashiriza hamwe kugira ngo dushobore kugera kure abanyagihugu bose bashobore kwifuza
murakoze cyane rwose muganga Deo Ndayishimiye avura mu buryo bwo kugorora ingingo z'umubiri hamwe n'ubumuga i Bujumbura mu Burundi turagushimiye cyane turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abaduteze amatwi mwari kumwe na Oriane Itangishaka.